et Radio Sud Amérique. Sud Amerika ibashike zibiga no vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC turabamukije shuti mwese muzuteza amatwi muri kitondo cyo kwa kabiri itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 kuri micro muri kumenaje Fiden Yonga mu Burundi umugwi seve rujejwe kumenya kuri no kunywanisha barundi wasoze igikogwa warumaze mu kwezi urondera abafubwe mu kivunga mu gwimo go mu mwaka w'1994
yari imaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariyo ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe kwiwe
uyo ni Noe Clemanziza icegera cy'umukuru wo mu gwi seve mu Burundi Mbele kudushika kuri ya nguru nani makuru tuwafitire katuanze dutega matuki mgenzi wacu. Aloyisi vijimimana dushikiza makuru ya hijano hini na dushikia mwaka kanya. Aloyisi.
Urakoze Fidel Tuyahere mwavuga umakungu. Abanye Canada babiri bakora matohoza jo kumusi wa mbere. Niho bafata urugendo rubashikana muri Irani. Kura ibisigarira hamwe na gasanduku kirabura kabika amajwi z'indege ya Ukraine yakorowe na misile mu ndwi iheze bikaba byashikirijwe n'abategetsi. Abandi babiri bazo basangayo mu minsi canke indwi ziri imbere batumwe ko na Irani gufasha kumviriza amajwi muri ako gasandugu no gusuzuma ibisigarira by'iyo ndege mu ntumbero yo kumenya nimba yararashwe ku bushake canke mu kwihenda iyo ndege ya Ukraine yo mu bwoko bwa Boeing 737 yarashwe na misile y'igisirikare cya Irani imaze umwanya muto ihagurutse ku munsi wa gatatu hafa abayirimwo bose 76 harimwo n'abanyekanada 57 Umushikiranganji w'ubutungane hano muri Leta Zunze za Amerika William Barr yashikirije ko abasirikare 21 ba Arabia Saudite bari mu nyigisho za gisirikare hano muri Amerika barungitswe iwabo ni nyuma yaho mu kwezi guheze mugenzi wabo arasiye abasirikare batatu ba Amerika bariko barabaha imyimenyerezo mu kambi ya gisirikare cha Pensacola muri leta ya Florida mushiranganje William Barr yaremeje ko cyari gitero cy'iterabwoba ibiganiro vya mbere hagati y'abakuru b'impande zibiri zishamiranye muri Libya byarangiye jo ku munsi wa mbere i Moscow mu Burusiya mushiranganje u Burusiya je cy'imigendranire n'ayandi makungu yashikije ko habaye intambuko zishimishije zatewe inyuma y'umunsi umwe ihagarikwa ry'imirwano rishizwe mu ngiro izo mpande zibiri ntizashoboye ariko gusinya amasezerano nk'uko byari bitekanijwe ejo ku munsi wa mbere ibindi biganiro byaciye byungururizwa kuri uyu munsi wa kabiri ibyo biganiro bikaba biriko birafashwamwo n'igihugu cya Turukiya hamwe n'Uburusiya
Washington ijwi rya Amerika
Leta Zunze za Amerika yifuza kugabanya abasirikare bayo bari ku mugabane wa Afrika nk'uko byashikirijwe n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika General Mark Milley arongoye igisirikare cya Amerika abishikirije mu gihe Perezida Donald Trump asabiye ko inteko za OTAN zikora ibirushirije mu karere k'ubuseruko bwo hagati ni mu gihe kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron agiraniye umubonano n'abagenzi we ba Burkina Faso, Chad, Nigeri, Mali hamwe na Mauritania bafatikanije urugamba rwo kugwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Amerika ifise abasirikare bashika 70 ku mugabane wa Afrika bakorana n'izindi nteko za Afrika kugwanya intagondwa zikora iterabwoba cyane cyane muri Somalia. Abandi 200 bariko baratanga imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu 40 vya Afrika. Inama nshingamateka ya Israeli yaremeje ejo ku munsi wa mbere gushiraho umugwi w'abashingamateka uzofata ingingo nimba umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu akwiye guhabwa ubudahangarwa ntabashe gukurikiranywa ku vyaha yagirizwa byo kurya ruswa mu gihe uwo vyemeza uwo murwi uzoca ubirungikira inama nshingamateka yose ikoranye ikazovyemeza canke ikazobihakana Netanyahu ntashobora gucirirwa urubanza ikibazo cyo kudahangarwa kitavuye mu nzira ni mugihe kandi afite icyizere cyo gutahukana intsinzi mu matora y'igice cya gatatu y'umushikiranganji wa mbere aterekanijwe mu kwezi kwa gatatu
Washington ijwi rya Amerika
Igisirikare cha Afghanistan gishikiriza ko cyasambuye ibiro bya duane abatalibani bahora batorezamwo amatagisi mu gitero cyabereye mu manuko gushira uburengero bw'ico gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cha Afghanistan Fawad Amani yabwijwe rya Amerika ko uwo muhari wahora uharonkera buri munsi amafaranga arenga imiliyoni arenga ibihumbi 38 by'amadolari y'abanyamerika kuri ivyo biro mu ntara ya Fara. Ivyo bitero vya gisirikare ku batalibani byatanguye mu kwezi kw'icumi na kabiri mu ntumbero kwirukana abatalibani bari muri iyo ntara. Intagondwa z'umurwi wa Al-Shabab zarishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'ejo kuwa mbere mu buseruko bw'igihugu cya Kenya. Ni igitero kigira ica gatanu uwo murwi ukoze muri Kenya mu minsi 13. Abarwanyi ba Al-Shabab bagize igitero mu gisagara cya Kamute mu gice cya Garissa igihe cy'isaha 8 zo mu ijoro mu masaha yaho. Bari baturutse mu gihugu cya Somalia. Abigisha batatu batari abayisilamu barishwe, umuyisilamu umwe aranyuruzwa, uwundi mwigisha arakomereka. Abagize icyo gitero baragiriye impuhwe umuforomakazi kubera igitsina ciwe. Al-Shabab yavuze ko ariyo yakoze icyo gitero mu itangazo yashize ahabona ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi rwitwa Shahada ejo ku munsi wa mbere nyene.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru rejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajambere y'ibice byo hagati mu gihugu bugaragaza ko mu bana b'abakobwa babyariye mu rugo abagera ku 70% bakiriwe ivomo n'imiryango yabo. Iryo shyirahamwe rigasaba ababyeyi kongera gusubira ku byo bishinze. Ibindi kuri inkuru tumviriza mugenzi wacu asumutakaboye.
Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, nyuma yaho byagaragaye ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo. Madamu Odeta Musengimana, umuyobozi w'uyu muryango, asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye. Abana barahungabanye, nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda, rwose imitima yarahungabanye, abantu ntago batuje, abantu ntago bameze neza. Iki ni kibazo gikwiye guhagurukirwa. Twasanze abana benshi n'anka 70% ari abana nibwo yaba ari mu muryango, ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi, ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya uba mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we. Ni ukuvuga ngo n'abandi bamwe barirukanywe, abatarirukanye abana birukanye umugabo yagiye yirukana umugore ati ni wowe kigoryi, ni wowe watumye umwana atwara inda. Kuba byonyine niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira gushakishiriza ubuzima, azongera asambanywe, azongera abyare, kuko agomba gushakisha ya mbere ugomba kumutumiza kongana wa mwana we. Ababyeyi bafitemo uruhare rukomeye cyane. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya, ubuhamya bwabo bugaragaza kaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite.
Njye maze kumenya ko ntwite, mama nabanaga na mama na papa, papa yasa dutaragenda, navuye kwa muganga uwo munsi bwacyo ahita agenda, kugeza ubu ngubu ntabwo cyakwiyongera kugaruka. Mama yarambwiye ati wowe Kidorisa arabataye, ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe. Akajya ambwira nabi ati ntuko nafite aho mushyira, ati nazaguha inzu yawe wenyine. Yarambwiraga ati ninteka utagiye gushaka ibyo uteka, ati ntabwo ndi bukugaburire.
Nabyo mfite 17 mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima, nabanza kurwana nabo bandi sinyenda burara, ntibiragenda gutya ntibiragenda gutya, kuko byageze n'igihe njye na mu rugo njya kwa nyogokuru. Nyogokuru niwe wamfashije, ariko nawe kumfasha byaturutse kure, nawe ntabwo yabyumvaga. Yabona mfashaga akazamo akandi kantu, akongera akantu akanshurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki, ariko akongera akagarura umutima.
Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga, nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare.
Tukimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane, kubera ko yari umwana mutoya afite imyaka 13 yaradutunguye cyane tugwa muri koma ari nje hagati yanje n'umugabo ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari nje n'umugabo twarangije ukwezi nta uvugisha undi kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo igisabo ni igisabo gikabije giteye n'agahinda
njyewe ku giti cyanjye ntabwo babyeyi twadohotse kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva ariko abana ntibanyurwa nkanjye mumaze imyaka 20 nta byara ariko urumve ubahangeze sikumpekesha uruhinja birangoye kandi ngomba no gushaka ibyo babana bitunga wa muryango
mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yo mu mwaka w'2015-19 3/7% batewe inda ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza kwisonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana kugeza uyu munsi inzego zinyuranye ntizirabasha kumenya icyakorwa kugira ngo icyo bamwe bita icyorezo kibashe gucika Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ibisigarira by'abantu barenga 250 ari byo bimaze kwegeranywa muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ni mukiringo cy'ukwezi mu gwisebe rujejwe ukuri no kunywanisha abarundi umaze uri kurondera bahambwe mu kivunga mu gwimogo mu mwaka w'1994 inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi baje mu Burundi mu isomegwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda
togwa cyo mu gisevere cyuno wa mbere cyukugururira bose kugira baje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro y'umugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi uno mukenyezi yahumutse ku byambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mu mwaka w'1994 iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuze ababa icyo gihe bihanganye bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ibyabaye ntibikomeretse imitima y'abasigaye uyu ni umwe muri bo
ibi bintu birababaje kuvyumva no kubibona ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohe icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco ariko hatabayemo kwihorana niko je no bifata urabona hariho benshi twabuza abantu tutababonye irengero iyo bishitse rero ukaza wumva nk'ibi byabaye urashobora kuza hari igihe ucibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubuka yibuka biritegerezwa kubabaza mu mutima ariko bikaca bisaba uko haba umuntu kwihangana
ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira nzotunga icimpaye Jafa ari mu babuze afishisha saba cokogwa muri rusangi kuri ivyo bisigarira vy'abantu bikiriko birazugwa
je mbona nituba muri kabagende je igikuru muri byose kimbo nabogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabire ni kigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabire ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tu baho ku mutekano nangere
umugwi sever wugururiye imiryango kuri no wa mbere wowe wese yipfuza kuraba ibikogo waranguye muri kino kinyego cy'ukwezi kumwe icegera cyo mugwi ujejwe kumenya ukuri ku byabaye no kunywanisha no wa Clema ni nziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe
byari bimaze hafu kwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe ahandi ugasanga abantu
bahambwe umumwe kwiwe ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho nabantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta n'uruvange rero rw'abantu bashaka kuba baraguye hano barashika ku gitigiri cy'ababa 250 n'amajana 270 ni hagati yaho
kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ibyo sigara by'abantu udashobora kuzura kaboze muri seve barabihakana icegera cy'umukuru uwo mugwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihamuka kuri bamwe
twarategekanije igikogwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe nihahamuka kubera babonye uwabo aho yaba yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyaje ibindi yari yambaye icyo gikogwa kirakogwa kandi ahantu hose tugikoreye nkuku turagitegekanya kugira ngo ntihagire umuntu ashobora guhamuka kubera ibintu asubiye kuyibuka afatiye ku byabonye bituma aca yibuka amabi barashikiye uwiwe icyo gikogwa kiriko kirakogwa twaragitegekanije nungaha kirahari
kwerekana ku mugaragaro ibyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifite akamaro mu bijanye no kumenya ukuri ku byabaye no kunywanisha no wa Clement nziza atanga isiguro
ibi ni bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ibyabaye muri kahise abashaka ushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso cy'ingene ibyabaye muri kahise byo byarabaye kandi bifashe n'abantu bashaka kuba bavuga bati twebwe nituza abantu bagiye nituzi iyo bahereye arabogira nk'ikigandara bagikore araboshobora gukora ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitabye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi
umugwi severo menyesha ko icyo gikogwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu ugasaba uwo wese afise inkuru zahari ibyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi icegera cy'urongoye mu guseve akavuga ko inyuma y'ikiringo cy'imyaka ibiri umugwi uzoshira habona ibizaba byavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira gushika mu mwaka 2008
mu Burundi kandi abantu bagera ku 2020 ibintu byabo bigizwe n'imirima inyubako n'ibindi byarononekaye mu mezi abiri aheze mu ntara ya Kayanza biturutse ku mvura y'isegenya amatari w'iyo ntara ni set ndayizeye yabitangaje ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye hari mu gihe yashikize ibyaranguwe mu ntara yiwe n'ibyayibayemwo mu mwaka uheze ahamagarira abanyagihugu kuba barafashanya hagati yabo mu kurindira imfashanyo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza
Imvura y'umurengera imaze iminsi igwa mu Burundi no mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko ntiyasize inyuma intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'icyo gihugu mu mezi abiri aheze buramatari w'iyo ntara yemeza ko abantu bangana ibihumbi 200 ibintu byabo byononekaye cyane amahegitari 200 y'imirima yatwarwa mu gihe inzu 170 zabomotse amajana 430 nazo zisiduka igice kimwe Anisenda yizeye mu cegeranyo kiranga ibyabaye n'ibyakozwe mu ntara ya Mutwa mu mwaka wa 2019 yabwiye amenyesha makuru ko ari kagerageza gukorana n'ibisata bitandukanye harimo ubushiranga njye bwo gushikirana kugira ngo basizwe mu kangaratete n'imyuzura bafatwe mu mugongo
ku rutonde twaheze ofisi rero kuvyo twashoboye gutohoza mu makomine atubwira ko hashobora kuba inzu zishikije 200 zabomotse n'izo none kaye zishika amajana 225 imugabo hariho n'ahantu usanga hari ishuri mu mashuri abiri yagurutse ariko se ibintu by'ukuri no bwa kwirateye ubwoba uganje n'ibyabaye nk'umuco bitoke aho ubuzima bw'abantu bwahasigaye uganje byabaye n'ubujumbura ndetse uganje n'ibyo niwe mu bindi bihugu twe twavuga yuko avuga ibintu twoshimira n'imana tubinda ibintu bisanzwe ni murima iterimikaye nayivuze yarononekaye hari haguye urubura hari ngaha muri komine Kayanza hari muri komine Muhanga hari muri komine Butaganzwa hari hagiye hari urubura hariho n'ahantu hamwe hamwe muri komine Matongo na Gatara iyi mirima yatwawe byo kuri hari ibintu byononekaye twabitondekanije rero byose tuzobishikiriza abo dusa dufashanye umwe turamaze kubitanga muri gihuro igihugu rije kuraba ibiza byacitse byo badufashe mugabo bindi sozoka mu bushikiranganje gushikira no gatafashe mu bufasha ashobora kuba arahuye neza ngorane
imbere y'uko ubwo bushikiranganji bufasha bwana ndayizeye afite icyo asaba abanyagihugu b'intara yiwe
hari ikintu wita gufashanya mu kibanza turashimira rero abanyakayanza kuko nabo bantu abisinzu zaba zarabomotse ntabo twumva bajya mu gahinga ntabo twumva batagira aho baba harimo inshuti n'abagenzi babaye barasendereza babaye barabafasha uwo mutima wo gufashanya rero niwo dushima cyane kandi niwo duhamagara n'abanyakayanza ni nabo bantu bashikiwe n'ibibazo kuko urazi imirima amahegitari y'imirima ashaka romekaye uri kwabiharura imirima yababa amahegitari arenga 2000 ahari abantu 200 tuvuga ko ibintu byabo byanonekaye cyane murumva ko ari abantu bashaka ari mu ngorane tukabasaba ko rero barafashanye mu kibano ubwo cyo rero ngarafasha ubundi hayama natwe turi ko tubagerageza kudodoraje no kintu gatorabe yuko aho bishoboka ashaka bayo kushabandi kutona utubagarukiraka
kuva mu ntango zo kwezi kwa 12 umwaka uheze imyuzura y'imvura imaze guhitana abantu batari munsi ya 45 mu Burundi abatamenyekana igitigiri baburi gurengero amazi atari make n'imirima hamwe n'izindi nyubakwa nk'amabarabara amashuri n'ibindi birononekara Roger Urikaneza Ijwi rya Amerika
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barinubira uburyo ico gihugu gikoresha politike mu bijyanye n'ubuzima bwabo Ni nyuma yaho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR rivuga ko rigiye guhindura amwe mu mashyirahamwe mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo gufasha impunzi ziri muri Tanzania muri uyu mwaka w'2020. Mugenzi wacu James Joven yaganiye na zimwe muri izo mpunzi.
Niko bimeze gusa kimwe ntabwo kubashimira no kwakingurukira ku kigoro mama mugira imisi yose ko kuza kumviriza ibirego n'ingorane dufite impunzi z'umutendere. Impunzi z'umutendere ingorane ya mbere dufite urazi ko ikibazo cy'ubuvuzi n'ikibazo cy'ibifungurwa ari kirumara kuri buzima bw'umuntu. Kiretse gusa bivanye n'uko iyi ngorane yadutse mu mashyirahamwe ariko Red Cross yoyo biraboneka neza ko atakindi igamije ahubwo niyo isa n'uko mengo niyo yaterewemo politike yo gukwiragiza wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu kuko impunzi yicaye mu kambi tariki ravu gwa ntakindi kintu urumva yishobora kwikora ko hofuma habona injya ku muntu abura kuvugwa ko abantu bari ku bitaro bagwaye ni benshi kandi barajwe babuze imiti none imiti bavuga ngo baje kuboresha datetse wabo
ishenda ni ishamwe UNCR yumvise amarira yatwege impunzi yafatikanye n'amashyamba atandukanye barahindura amashyira hamwe amwamwe ndibuka bakoranije abarongozi barongoye ikambi barababwira bari kumwe n'amashyamba atandukanye baravuga ihindagurika rya bayo ku mashyira hamwe bageze ku ishyamwe ry'amagara y'abantu baravuze bati turamaze neza kubgivyo rero inyishu yanye yabonese twazaniye ishamwe rya MTI no kuvuga Medical Team International rigiye kuzohora rikora igikorwa cy'ubuvuzi ata kuvuga ngo yifatikanije n'indi shyirahamwe kuko rifite ubushobozi twe gusa twarakomye amashyi tuvuga tubigenze neza ariko kandi amakuru dusumira tubona iryo shyirahamwe byanse ko rishobora gutangura imirimo yaryo kuko byatekerezwa ko ritangura itariki yabuze imiti abantu ntibavugwa tukumva yuko MTI kuko yamaze kwitegura gutangura n'amastoke y'imiti niyo bari bayafise ntagize se tubona iryo shyirahamwe ryokora yanari gukora mu myaka ka itatirenganye bavuga ngo bagiye kuzohindura bahindura iki twe turabona ko hariho ukuducererekana muri leta kuko twashimye ingengo UNCR yari yafashe ni kuvuga nije mu ngiro kujya andi mashyirahamwe yemeye akagenda n'iryo shyirahamwe Red Cross rigende
reka twese turiko turarira twabuze aho dukira nayo tumira twabuze aho twitura kuko aho twokwituye muri leta nibo bagarutse haza icyegera cy'umushikiranganje akorera mu bushikiranganje avuga yuko ayo mashyirahamwe yategezwe gukora byanse bikunze iryo shyirahamwe ryagiriye nabi impunzi abantu rikabavuza imiti atayiriho aho ugenda kubitaro ugasanga paracetamol ntayiriho aho ugenda kubitaro umwana w'uruyoya akavuzwa imiti y'ibidongi kandi umwana ategeje kuvuzwa imiti y'amazi ugasanga umuntu avuzwa kinine aho ugenda kubitaro ugasanga aruntayuronka ugasanga abantu baravuza ayo bakira nayo bamira none akamaramaza haraye haje cyegera cy'umushikiranganje avuga yuko iryo shyirahamwe ririnda gukora byanka byakunda ishyirahamwe ryari rije gukora bisubizwe inyuma kumvo zitazwi kandi muri HCR muri UN bari baradutangarije yuko ishyirahamwe rya Red Cross ryatashe hazoza ishyirahamwe rya MTI twari tubyizigiye gose tuzishimiye kugira ngo turonke imiti tuvugwe none rero aba byasubiye inyuma
mu bisanzwe ikibazo cy'impunzi hano mu ikambi ya Mutendere cyabaye ndanse kuko ugerageje ishyirahamwe dufise ku bijanye n'amagara y'abantu iyo ishyirahamwe yagiye kuva ryatangwe kuva mu mwaka w'2016 hano mu ikambi uva ko bimaze imyaka ishika nne imaze imyaka ine riko rirakora nta kintu gishemeye gigeze rikora no kuvuga ryaranze n'ubunenge bwinshi ugerageje nk'ukuntu ryatanguye ubwa mbere twabayeho atanzu yo kubikamo abantu bapfuye bita morgue twarahabaye mwishyo ugasanga umuntu yapfuye ariko arabikwa hamwe n'abantu bakihema ishorasho nyine twarasemereye twebwe nk'impunzi turakoma induru atsinda barubaka inzu yo gushyiramo yo gushingura abantu yo gushyiramo abantu bitavye imana ariyo bita morgue ariko ivyo byose naho nyene ishyirahamwe Red Cross ryagiye rirangwa n'ibintu byinshi byinshi bibi aho umuntu agenda kwivuza ugasanga umuntu ntari ko arafatwa neza ugasanga abaganga bagiye ariko ntibari ko arafatwa neza
bikaca bitutangaza yuko ivyo bintu umenga n'ibintu bya politike biri mu makambi batuzanyemwo kuko ugiye kuraba leta ivuga yuko idashyigikiye ubusuma idashyigikiye abantu bakora nabi irongowe na perezida Magufuli mugabo ukaza wumva umuntu avuye mu bushikiranganje akagaruka ngo irishyirahamwe ryakoze ubusuma ryibye imiti ritavura abantu ngo nirigaruke rikore none wumva ivyo bintu atari mwa politiki
cyo dusaba leta ya Tanzania nukuri ryo shyirahamwe rya Red Cross ariyo Red Cross Tanzania yego ni ishyirahamwe ry'igihugu mugabo ivyo rikora ibintu binyuranye n'amategeko mpuzamakungu
cyo cya mbere saba leta ya Tanzania irongowe na perezida Magufuli ko yanga ubusuma ikanka abantu bakora nabi ikanka abantu bakorera nabi abanyagihugu niturwanire natwe bareke gutuma abantu bo mushikiranganje bagaruka kuzana amashyirahamwe kandi tumva iyagendera hose akura abantu bakora nabi kandi amashyirahamwe akayahagarika yakora nabi nareke gushyigikira ibyo bintu hasitere nayo tuyisaba ko yoguma ku ngingo yari yatubwiye bakazana iryo shyirahamwe iryo shobora kuvura abantu twatwiruhukije kugira ngo tugiye gukira indwara zimwe tugiye kuronka imiti tukavugwa neza none iryo shyirahamwe rikaba ryasubijwe inyuma kumva twe turashobora gutahura hasitere nihagarare hasitere kugira ngo ishobore gufasha impunzi twongeye tugasaba amakungu yaduhagurukire yatugwanire ko twese ntitugire ikituvugira niyo tuvuze cadufungwa
njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
I tell her that I'm going to tell me. You make that busy body for your passion. Then by last, you and you go from a rest. I bet that you go luck with the number to work up fast. But let's get back go back. Go goodness is it. You're the only one I give my body but you're the only one I cause it over body. You're the only one I give my body but yeah. Go goodness is it. You're the only one I give my body but you're the only one I cause it over body. You're the only one I give my body but yeah. See the bubble on the cinema, see the bubble, everybody probably the world. Yeah. See the latte, the latte, the latte, the latte, the latte, the latte, the was look fancy, was look fancy, was single, go on the river car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, be the war. When you were young, for the gym, who the one before it? Oh, but you more big finger. Oh, mommy, I'm holding God, you get that, you get. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it over, but you're the only one I give my body, but yeah. Goodness is it. You're the only one I give my body, but you're the only one I cause it over, but you're the only one I give my body, but yeah. I'm a nigga no ka dance mo wa party go me ne kanta so long ku on every city forget the movie song da mo kula yuji tinya se ka bele ya banya mo kumbu tati so mi sa pumu kwano ku vandilana mbele tata o vele mama ku singa hai ki inge mo wambu ku ve dance tu li ba zongo to ka gamba te to babu sa te bali na ku manya ge tuli ka bo ba yuza I'm a te ka gamba te to babu sa singa ba tu manya ba tuli mo lu ko ba yuda oh by the war be the war oh by the war be the war when you will be in for the gym yeah who the one before it go goodness. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause a sorrow, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah, yeah. Goodness. You're the only one I give my body, body. You're the only one I cause a sorrow, body. You're the only one I give my body, body. Yeah, yeah.